He said, how could you be so proud?
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25, 31 na metero 41 mu gitondo. Muri kumwe na Venuste Nshimyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu ntara ya Kirundo batangije gahunda yo kubakira amazu meza abarimu.
Umuntara heza yumvira neza. Kusura kuimbira neza wala ranye ni mhene. Kusura kuimbira neza, ngotekuli tigwa neza wala yuravigwa. Iyo umuigisha murezi, ya raya hanuheza, arali umbira neza, agatekuli tigwa neza, agie kuigisha umuigu katuga mukazi.
Victor Ndabandi we umuyobozi nshingwabikorwa mu kigega gishinzwe guteza imbere imibereho y'abarimu mu ikubitiro hazuwa kwa inzu 50 zizagura hagati ya miliyoni 16 na miliyoni 30. Mu ntara ya Cibitoke abasore batatu barayibakatiwe gufungwa imyaka 2 n'urukiko rukuru rw'iyo ntara. Baregwaga ibyaha birimo guhunga abantu b'igihugu no kwihanira.
Kwebwe rwanda twakiriye neza bene icyaba cyemeye abakoro ibyo bakiha ububashe budafite biyitirira abantu banaka abo bantu twabasaba bakihanura.
Umwe mu barenganuwe mu ntara ya Cibitoke. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na Vice Perezida we Kamala Harris uyu munsi baravuga ku ngamba za Leta nshya zo kurwanya icyorezo cya virusi ya Corona. Perezida Biden yihaye inshingano yo kubona inkingo miliyoni 100 zatangwa mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bw'Afurika. Izungukira iki muri ubu butegetsi bushya? Ni mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden yarasinye amategeko ya Perezida ejo ku munsi wa gatatu atumbereye guhagarika ingingo yabuza abanyagihugu bamuka mu bihugu bigwiriyemo abayisilamu hamwe n'ivya Afurika kwinjira muri Amerika. Yasinye itegeko rihagarika amafaranga yubaka uruhome ku mupaka Amerika ihana na Mexique, ndetse anasinya no gukomeza gukingira bimukira bazanywe muri Amerika bakiri bato. Aya mategeko azohanagura ingingo zafashwe n'uwahoze ari Perezida Donald Trump muri politike yiwe yakumira bimukira. Umuhanuzi wa Biden mu bijyanye n'umutekano w'igihugu Jake Sullivan yavuze ko politike zafashwe na Trump atakindi zamaze atari gukumira abanyamahanga no kuvangura bishingiye ku madini. Ikindi agiye kwihutira no gusubiza Amerika mu masezerano y'i Paris kwihindagurika ry'ibihe no gusubira mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Abategetsi batandukanye ku isi barakejeje ku munsi wa gatatu Joe Biden nka Perezida wa 46 wa Amerika. Umuyobozi mukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen yavuze ko Uburaya bwaronse umugenzi muri White House kandi ko yizeye ko irahira ryiwe ryabaye ijambo ritanga ibyizigiro ku isi. Perezida w'Ubudage Frank Walter Steinmeier yise umunsi wa gatatu w'ejo ko ari umunsi mwiza wa demokarasi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson avuga ko ikiza cya COVID-19 kigiye kugwanirizwa hamwe n'ihindagurika ry'ibihe, ibibazo by'umutekano no guteza imbere demokarasi. Avuga ko yiteze gukorana na Amerika mu kubishikako. Perezida wa Iran Hassan Rouhani nawe yizigiye ko Biden ashobora kuzosubira mu masezerano ya nuclear no guhanagura ibihano Amerika yafatiye igihugu ciwe. Uburusiya bwo bwahisemo kwinumira ariko imbere y'uko Biden arahira, umuvugizi wa Leta Dmitri Peskov yabwiye amenyeshamakuru ko atariko arabona igihinduka mu migenderanire hagati y'ivyo bihugu. Ubushinwa bwarafatiye ibihano abategetsi bahoze muri Leta ya Trump inyuma y'iminota mike Biden arahiriye kuba Perezida wa 46 wa Amerika. Umushikiranganji w'Ubushinwa jejwe imigenderanire n'ayandi makungu yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu wahoze ari umushikiranganji wa Amerika ajeje imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yabaye umwe muri 28 ubushinwa buvuga ko bateguye baramamaza kandi bashira mu ngiro urukurikirane rw'ibihano byahungabanije ubushinwa n'inyungu zabwo ubushinwa kandi bwarafatiye ibihano wahoze ari umuhanuzi wa Trump mu byo ubudandaji Peter Navarro wahoze ari umuhanuzi mu bijyanye n'umutekano Robert O'Brien hamwe n'uwo yasubiriye John Bolton ubwo bushikiranganji bwavuze ko abo bahoze ari abategetsi muri Amerika hamwe n'imiryango yabo babujijwe kwinjira ku butaka bw'Ubushinwa ubwa Hong Kong n'intara idasanzwe ya Macau igenzurwa n'Ubushinwa muri Afrika umugwi oni ubungabunga amahoro ejo ku munsi wa gatatu waragabishije ko imigwi itwaje ibigwanisho muri Central Africa iriko iragerageza kuzibira imihora yinjira ku murwa mukuru Bangui kimwe mu kurondera gukura ku butegetsi Perezida Faustin Archange Touadéra aheruka kwemezwa ko yatsinze amatora abo ba Robert bagenzura bibiri bya gatatu by'igihugu batanguye ibitero simusiga hasigaye indwi ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na kabiri abashikiriza manza muri Central Africa baruguruye amatohoza ku wahoze atwara icyo gihugu François Bozize yagirizwa na leta kuba hejuru y'iyo kudeta yafuvye afashijwe n'imihari yitwaje ibirwanisho intumwa z'abanyeribiya mu biganiro bishyigikiwe na ONU biriko bibera muri Misiri zarumvikanye cyo kwa gatatu gutunganya referendumu kwibwirizwa shingiro imbere y'amatora atekanijwe mu mpera z'uyu mwaka umushikiranganji wa Misiri ajejwe imigenderanire niwe yabivuze uwo mushikiranganji yavuze ko ibindi biganiro hagati y'izo ntumwa bizoba mu kwezi kuza kandi bizoba ibyo gutunganya urupapuro rw'inzira ruzogana kuri referendumu n'amatora intumwa za Libya mu yindi nama yabahuje i Geneve baremeranije ku wa kabiri uko bazohitamwo umugwi uzorongora ubutegetsi bw'ifata kibanza gushika mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kabiri
urakoze Louise Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubutse ko yimwumva ari radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo.com naho ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi ejo kuwa gatatu abasore batatu bo mu ntara ya Cibitoke bakatiwe gufungwa imyaka ibiri n'urukiko rukuru rw'iyo ntara baregwaga ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu no kwihanira bari basanzwe bakora umurimo wo kwambutsa uruzi rwa Rusizi abakongomani bajya mu Burundi cyangwa Barundi bava muri Congo inkuru irambuye Eloge Wirikaneza
abahanywe bose baturuka ku mutumba wa Kaburantwa komine Buganda intara ya Cibitoke mu buraruko buce burengero bw'u Burundi bakaba bafite imyaka iri hagati ya 25 na 29 umusozi wegereye uruzi Rusizi rugabura Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo abarundi baje gupagaswa hakurya muri Congo na cyane cyane muri Kivu y'umanuko mu buseruko bw'icyo gihugu cyangwa abakongomani binjira mu Burundi ku mvu zitandukanye bikunze kuvugwa ko bakutwa abo hakaba abahohoterwa bakanahasiga ubuzima abanyagihugu bari bamaze igihe bidogera n'iby'imisoro itatu y'umugambwe Zende Devu Zedu k'ubutegetsi yahaniwe na hari inkuru y'intara imaze kubagiriza ibyaha bitatu ukwihamabanga batajejwe ukwihanira hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu mu biganiro yahaye abanyamakuru bakorera mu Cibitoke kuri uyu wa kane mu gatondo kahemerizo zarongoye Cibitoke yashimiye cyane ubutungane yemeza kwibera kuruzi Rusizi zari zarenze hamwiro
turamara kumva yuko hari abantu mu by'ukuri bakijabura abantu mu kinyegero babakishije kuri Rusizi turumva ko rimwe rimwe binashika bakabiba cyane rimwe kumva ngo babije mugo ntibitore ibiziga byabo tubibona ntitubabone kwifata ingingo yuko tugomba kwirukana abo bantu babajabura rero tugomba kwirukana n'abo bantu babajabura hariho abo batatu bafashwe kubirwa ubushenye no kujabura abantu hanyuma rero cyabati abajeje ubutungane murabonye akarero kagomba gutangwa mu ntara byose babyumve yuko atari bya bindi byumenga ngo nta butungane buhari nta guhara nta kugirana aba bantu batanguka akarorero kumva rero baciye imyaka ibiri cyinda kenguruka cyane kuko ubutungane bwariyambitse umutamana atawo bahagaze hejuru bakoze ibyo amategeko barekura
aya mategeko yisonduwe na bamwe mu banyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika urubanza rugisomwa harimo n'abajyango barayakenguruka
twebwe urubanza tuwakiriye neza kandi bene icyaha bacemeye abakora ibyo bakiha ububasha budafise biyitirira abantu banaka abo bantu twabasaba bakihanura bagakoresha amaboko yabo bakarondera iby'iwabo bakareka kugirira abandi nabi kuko umuntu avuye mu gihugu ciwe akajya mu kindi gihugu akajya guca ingero irababaza kandi rajyana umutima ashitse ego icyo cyamuha mwagiciyemo babadibutse kandi leta itabyemerewe hari indwara yateye abunyamba yamwemereye ibyo bihumbi mirongo ine byo kumudibura iyo mudibura ariko akareka kumwambura kaca usanga n'ubuzima mabwabo burahaoneye kubera iyo mvo
turashimye cyane kubera ko twabaciriye mu nyero y'imyaka ibiri ishaha cyabagiriye abantu biha ubasha nk'ubwo batafite uburenganzira barakwiriye guhanwa
gushikuna umunsi umuryango wabo ubwiye kubaho nabi kandi ibyo byasemerewe hirya no hino ko ibyo bintu bobireka mu byo kwinjira nasaba yuko ufise ugatima abireke ubasha bamaze kuva muri Congo barakubitwa bakamererwa nabi nibafate isuka ndemere baruhe bareke kurya ibyo bataruhiye babirakuye
ubutungane cyo tubusaba twobusaba kuzaba ahana mwe bishimishije abo bantu bakora iryo bara kuko iryo ni ibara gufata uwanya avuye kurondera ukacyo mwambo rutwiwe ibyo bintu birateye isoni kuko mu bisanzwe mu Burundi usanga biriko bitukwa leta
byo cyo kwa leta bizoza iserukira mu kibitoke avuga ko bizokora ibyo baka byose kugira ngo bihagarare cyane naho biranduranwa n'imizi
abari afite gati ko kuza baraca mu kimwe wabo bumve neza yuko tutaza kugira tujembaga mu ntara cy'ibitoke yuko abantu bigira yikumenga nta mategeko abaho babakurikirane mu mwanya baritabye kurindira ngo bibanze bimara iminsi ati minsi n'iminsi itanu indwi ukwezi murafunzwe ari ngaho nibakore dosiye yihute nibasanga arabo kurekura barekurwa nibasanga arabo gufungwa bahanwe ahazohora hakorerwa ibintu umutware wo hasi atatanze inkuru yumve neza yuko uwo mutware wo hasi tuzomwagiriza icyo bita mu gifaransa ngo ati komplisite nibwo gufasha kiri mu bya kera nabone abagifite ku gatima ko gukingira ibyo baba hirya no hino barabona ko biriko birahinduka
mu ntara ya Cibitoke urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi na cyane cyane mu makomine ya Buganda na Rugombo rurakunze kunugwanugwa kuri bene ibikorwa byo guhohotera abantu baja mu kuruzi Rusizi nkuko buramatari bizoza byemeza ko hari n'abantu bicwa amasoko y'ijwi rya Amerika yaribwiye ko muri aya makomine abiri hakunze kwibonekeza ibiziga bizanwa n'amazi ya Rusizi akabisuka ku nkengera ariko ko bigoye cyane kumenya iyo biva n'ababa bicara abantu abahanwe bose kuri uyu wa gatatu bariyemereye icyaha maze urukiko rubona kubahanisha imyaka ibiri mu gihe umushinjacyaha manda wa Repubulika we yari yabasabiye gufungwa imyaka itanu afatiye iminyororo ihanishwa bakoze bene bino byaha yisunzwe igitabo cy'amategeko mpanabyaha cy'u Burundi intara ya Cibitoke isanzwe iri ku rugabano rw'u Burundi na Congo hamwe n'u Burundi n'u Rwanda muri iyi minsi buramatari wayo wategetse kandi kwatakwihanganira na gato abantu bose baca mu kinwa bi mu gihugu cugaye imipaka yo hasi no mu mazi kuva ku wa cumi na rimwe uku kwezi mu rwego rwo kwirinda ikwiragizwa ry'umugera wa virusi ya korona iyo tariki nyene hari abakongomani 35 bagizwe n'abana 12 abagore 10 n'abagabo 13 bahagaritswe binjiriye mu Rusizi baca bafungirwa ukwabo muri komisariya y'igipolisi mu kurindira ko bapima umugera wa covid-19 maze bakabona gusubizwa iwabo nyuma y'indwi rero jaburika neza ijwi rya Amerika
mu ntara ya Kirundo ejo batangije gahunda yo kubakira amazu meza abarimu mu ikubitiro hazubakwa inzu 50 zizagura hagati ya miliyoni 16 na miliyoni 30 bizakorwa n'ikigega gishinzwe guteza imbere imibereho myiza y'abarimu inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Desire Hatungimana
kubakira amazu abarimu bakayariha bukebuke batavunitse niyo ntumbero y'ikigega kijejwe guteza imbere uburaro bw'abigisha kuri uno wa gatatu mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi niho hatanguzwa uwo mugambi ku rwego rw'igihugu Victor Nabaniwe umuyobozi nshingwabikorwa muri icyo kigega amenyesha ko urara neza ukarota neza aricyo gituma abarimu nabo bakwiye uburaro bwiza kugira n'akazi kabo bagakore umutima uri mu nda
uburaro ni ikintu gihambaye cyane mu buzima bwa kiremwamuntu umuntu araye heza yiyumvira neza ntushobora kwiyumvira neza wararanye n'impene ntushobora kwiyumvira neza ngo utegure ibyigwa neza warayuravigwa
ivyo rero nivyo bigeze kagira umwitwararika ukomeye iyo umwigisha murezi yaraye ahantu heza arayumvira neza agategura ivyigwa neza agiye kwigisha umwimbu kaduga mu kazi uyu mugambi rero twabashikirije tuje gutangura kurangurira muri ntara ya Kirundo ni umugambi wemejwe n'amasendika yanyu ugiye kuzorangurwa biciye mu ngurane amasendika asanzwe asabira abigisha nk'uko byahora ndetse izo ngurane zikaza zimwe zimwe zimaze kuboneka akaba arakaje kugeza rero ko gukengurukira bene amabanki batasiba kwama bashyigikiye imigambi myiza abigisha barimo bararangura
Victor Ndabaniwe aramenyesha ingene izo nzu zizorihwa abazihawe batavunitse
izi nzu tuzubaka ngaha zizoriha imyaka cumi kandi zizorihwa n'umwigisha zizorihwa bari kumwe n'uwo bubakanye aho umwigisha atari umwigisha gikuru ni uko muri babiri hazaba harimo umwe ari umwigisha asanzwe ari umunwanyi urumva neza ko ari inzu zizorihwa umuryango utavunitse bazofashanya ari babiri ari uwubakanye n'umushingamateka umushingamateka azomufasha kuyirinda ari uwubakanye na buramatari azomufasha kuyirinda gikuru ni uko muri uwo muryango wose bazoba bafise umushahara bahabwa na leta ivyo rero twabigize mu byo twagize kugira dufashe usanga muzeza ko imishahara itagisunura cyane ariko bafashanyije ari babiri ntibazoheza ngo bavunike bazoheza bashobore kuzoyiriha bitonze hanyuma twari imfunguzo mugabe impapuro ziranga iyo nzu n'ikibanza yubatswemo baze bayishyikirizwe ari uko ikiringo cyo kuriha bagihejeje
umwunganizi w'umushikiranganji w'indero Hermenegilde Burikukiye yaserukiye leta muri ivyo bikorwa arashimira amashirahamwe y'abigisha afise imigambi rashe yo guteza imbere igihugu cyabo
nagomba nongere nshime cyane gose kuri ano masendika ano mashyirahamwe y'abigisha ku muruhara ntangere iriko irakora mu iterambere ry'igihugu izi nyubako zigomba gukorwa ni iterambere ry'igihugu gutyo twifatikanije n'abandi barundi mu iterambere ry'igihugu gutyo twitabye akamo ka nyicubahiro umukuru w'igihugu cyacu Evase Ndayishimiye murazi ko yamavuga ati turi hamwe twese birashoboka tuje hamwe twese mu kubaka ibisagara tuje hamwe twese mu guteza imbere Uburundi nta n'umwe akumiriwe
uwo munganirizi w'umushikiranganji w'indero yaboneyeho gutera akamo abigisha ko bokubahuka bagashengeza abataye ibanga aho bimaze kugaragara ko hari mu gihugu abarimu barya ibiturire abandi bagasambanya abo bareze
tubasabe muve hasi mwumvise ibyo bararihuye mugende murenguke aho hose muvuge muti uyu muntu aradutukisha ahubwo sinogwa ngo nabambwe kuko kirazira mugwe muvuge muti intahe nimukubite mu gahanga turabasabye by'ukuri iryo bara rihave murazi yuko umuryango bumwe atugisha umuryango baca babitubwira twese ngo mwebwe murahumanya abana bacu muve hasi mwese tugwanye izo ngendo zibi zitukisha umwuga w'abigisha
naho muri rusange icyo gikorwa cyo kubakira abarimu cyakiriwe neza hari bamwe mu barimu baho mu Kirundo bahurikiye mu runani CGPBU batashimye gutanga amajwi yabo bamenyesheje ijwi rya Amerika ko bobo bakumirwa basaba abajejwe icyo kigega kuzokorera mu muco inzi zizohabwe ababikwiye atamwana n'ikinono izo nzu rero zigiye kuzokubakwa aho mu Kirundo no mu gihugu cyose zizoba ziri ubwoko butatu umwarimu azohitamwo iyashimye bivanye na mikoro yiwe iyigugwa make ni miliyoni 16 nayizimvye akaba ari miliyoni 30 zikazorihwa mu kiringo cy'imyaka 10 Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika
Washington ijwi rya Amerika
mukomeje kumva ijwi ry'America perezida wa leta zunze ubumwe za America Joe Biden na vice perezida we Kamala Harris uyu munsi baravuga ku ngamba za leta nshya zo kurwanya icyorezo cya virusi ya corona barahura n'abashinzwe gutanga urukingo rwa COVID-19 bagezeho uko iyo gahunda yifashe mu gihugu cyose iyo ndwara imaze guhitana abagera ku 400,000 perezida Biden yihaye inshingano yo kubona inkingo miliyoni ijana zatangwa mu minsi ijana ya mbere y'ubutegetsi bwe mu ijambo yavuze ejo arahira perezida Biden yanatangaje izindi ngamba z'ubutegetsi bushya Professor Paul Kananura ni impuguke mu bibazo bya politiki mpuzamahanga n'umutekano aba mu Faransa yavuganye na mugenzi wacu Etienne Karekezi yabanza kumubwira uko yakiriye irahira rya perezida mushya wa Amerika
indahiro twayakiriye neza cyane cyane ko ijambo yavuze akenshi ryarebaga abanyamerika yavuze ko demokarasi yahukutse kubera ibyari byabereye kuri Capitol ubushize kandi agira ibintu bibiri atsindagira azaba perezida w'abanyamerika bose cyane cyane ko yifuza ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyamerika kuko aya matora bavuga ko ngo yabayemo uburiganya kandi ari byo yanahakanye byagabanyijemo abanyamerika ibice bibiri urumva ko bakeneye ubwiyunge
ku bwanyu murebye ubutegetsi bwa perezida Joe Biden mubona igishobora guhinduka mu mibanire y'Amerika n'isi ni iki ku buryo bwihuse
ibyihuse ni bibiri ni uko azoroshya ibintu mu bubanyi n'amahanga no mu bintu byerekeranye n'abimukira cyane cyane ko mu mategeko yahise asinyari ya 17 ubonamo ko hari ugufuta ibyo Trump yari yarafashe bikumira abantu bo mu bihugu birindwi by'abayisilamu kutajya muri Amerika noneho hakazamo n'ikintu gikuru cyo kugaruka mu masezerano y'i Paris yo kubungabunga ibidukikije no kugaruka mu muryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima ibyo bintu rero urumva yuko yerekanye ubushake bwo kugaruka mu rwego mpuzamahanga no kugira ngo yumvikane n'abandi uko bazakorana mu kubungabunga inyungu z'isi ubwo iza Amerika nazo zaba zirimo
izo ni ingamba zihuse yavuze ko ahita atangiza rugikubita mwe bamwe mu basesengura politiki mpuzamahanga basanga ku butegetsi buvuye bwa perezida Donald Trump Amerika yaratakaje igihagararo mu ruhando mpuzamahanga icyakorwa n'iki kuri ubu
icyakorwa nyine ni icyo ngicyo cyo kwegerana n'abandi kugira ngo abahumurize ababwire ati Amerika igarutse ku ruhando mpuzamahanga ntabwo Amerika ikiba nk'aho wa mwana wikunda cyane agahora acokoza abandi ariko ni amagambo azajyana n'uburyo bwo kumvikana n'abandi gushyira imbere inyungu za Amerika ariko zijyanye n'iz'isi mu gufatanya n'abandi mu gutorera umuti ibibazo byugarije isi cyane cyane mu rwego rw'amahoro mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya coronavirusi no mu rwego rwo kurwanya iterabwoba akajya gufatanya n'abandi ku buryo bwihuse kandi ku buryo bwumvikanye kugira ngo nicyo ngicyo azihutira kugira ngo abantu bongere bagirire kirenze cyari gihari
mugasanga mwe musesenguye ko abatuye isi ndavuga ibindi bihugu bizakira ku buryo bwihuse ingamba za Amerika
cyane cyane abantu bose batuye isi basa n'abiruhukije aho Joe Biden atorewe ngira ngo abanyamerika nibo bari bafite ikibazo ku isi yose babonye ko abaperezida bose bahise bamushyigikira ako kanya mu gutorwa amajwi ataranarangiza kubarurwa nk'uhagarariye uyu mutambu uhagarariye ibihugu by'uburayi yavuze ko bagiye gusinyana yifuza ko basinyana amasezerano akaze na Amerika y'ukuntu bagomba kongera kubana neza mu nyungu za buri wese ariko mu byo yise akiti y'umubano wa Amerika n'Uburayi kugira ngo byongere birenge uko byari bimeze na mbere
ndabashimiye cyane Professor Paul Kananura mu Bufaransa
murakoze cyane
Ubutegetsi bushya bwafashe ibyemezo byo gusubiza Amerika mu ruhando mpuzamahanga nko kwemera amasezerano yerekeranye n'imihindukire y'ibihe yasinyiwe i Paris mu Faransa no gusubira mu muryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS. Joe Biden yabifuza kandi kongera gutsura ubuhahirane hagati ya Afurika na Amerika. Professor Paul Nkunzimana wahoje yigisha muri kaminuza y'u Burundi atuye muri Canada yavuganye na Frederic Ndikije abanza kumubwira uko Afurika yakungukira mu butegetsi bushya bwa Amerika.
Ibintu bikenewe cyane cyane kubyerekeye umubano wa Afurika n'ibihugu bikandamijwe n'ibihugu birutura ibihugu by'abanyemari. Ubwa mbere ho hakenewe yuko ijya migambi yo gushyira mu mirimo y'abanyemari ubutunzi bw'ibihugu, kuko urazi yuko banki y'isi yose na Fonds Monetaire International abanyamerika biganjemo ni migambi ipfukamye mu nda ibyo bihugu. Urakenewe yuko hazavandurwa ibyo bihugu bivavandura izo nzego za Banki Mondiale na Fonds Monetaire International bishyigikiwe kandi na Union Européenne. Hanyuma ikindi uvuga nacyo cyane ni uko urabona ku isi muri iki gihe hari intambara nyinshi aho ziri hose, usanga abanyamerika aribo bari imbere cyane rwose, naho batari imbere batuma abandi. Urabona nk'ibyabaye muri Libya, abanyamerika batumye abafaransa n'abantu bose n'abongereza mu nzego muri za Mali n'ahandi, abanyamerika batumye abafaransa. Ukabona abanyamerika bafite amahano zenya ngabo nyinshi hanze, naho Trump yaraye kuye bakeye muri Somalia, ariko ubwo batera abanyamerika batera bari mu hariho ujya Africom. Igikenewe cyane ni uko izo nteko z'abanyamerika zose ziva mu bihugu zirimo zigasubira muri Amerika zo kwigenga.
Ariko amakuru ko Amerika yo ituma ibindi bihugu gutera nk'ibihugu byo muri Afurika, ayo makuru nta byemezo na bimwe bihari ahantu.
Ibyemezo bihari bose nk'ibyo byemezo byo nko muri Libya, ibyemezo bihari bose baraza rusenya rya Institut de Brooklyn yarabyerekanye neza n'ijyano zenya teorishasha ko gutwara wicaye inyuma urumva de la direction par l'arrière. Urumva Sarkozy niwe bashize inyuma bagize umushoferi nabo bari inyuma. Ivyo ivyemezo bihari rwose cyane cyane hajya byerekeye muri Libya, aho ibintu bihari umuntu ashobora no kwirondera. Hanyuma ibindi vyo Africom irazwi irahari, hariho n'inteko z'Amerika bugaya bivuze muri Somali nka Somalia, aho urazi yuko abanyamerika igihugu somo ni abanyamerika bayishinze bagatuma abanyabura aribo bafinansa aribo batanga amahera muri amisomo. Uba abanyamerika bavuga ati kuganza isi ni uko bimeze, uba bategeka abandi kuja kubakorera akazi. Kandi uzi yuko muri Somalia cya gihugu cyuzuyemo ubutare cyane ekubarutse ni petrole ku bice bibiri bya gatatu zo mu kuzimu. Uba rero ivyo navyo nyene ni ibintu bihari birazwi muri Somalia. Abanyamerika nibo batuma abanyasirikare bose babarunda bagana n'abandi arahuga ngo bajye kuzana amahoro. Nta gihugu kija kuzana amahoro gifukaba munda ikindi gihugu. Uba hariya ni gukingira inyungu z'abanyamerika ziri muri kariya karere, kandi urazi ko n'abanyamerika buzuye amezi za Jibuti n'ahandi. Ziriya bantu zo muri Somali zigamije atari gukingira inyungu z'amashyirahamwe y'abanyamerika.
Mu gusozera mu kanya gatoya cyane rwose, abanyafurika canke abimukira bari ngaho mu gihugu ca Canada mutuyemwo bakiriye gute ihinduka ry'ubutegetsi muri Amerika?
Munotumwe ejonye bon sida sondage mbaze ukuntu bavyakira, ariko mugabo ikizwi cyoco nuko abantu muri rusangi bashigikiye yuko le droit de vote uko abantu batoye gukingirwa gushyirwa imbere, si ukuvuga yuko bashyigikiye Biden kuko bashyigikiye yuko le droit de vote uburenganzira bw'umuntu wese gutora yuko byamaho. Na burya yuko naho ujya Trump yavuze ko bizaza mu busuma, nta n'ikimenyetso na kimwe yigeze yerekana yuko habaye mu busuma. Uba rero icyo gihambaye cyane ni uko le droit démocratique élémentaire ari ugutora.
Professeur Nkunzimana Paul, murakoze cyane rwose ku kanya mu Hayi Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze nawe Fred.
aha niho dusoreje iwanyu mu ntara bo mu ntara ya Kirundo na Cibitoke abo mu France na Canada mwese abumva ijwi rya Amerika buri munsi hamwe na Mokobel ya Baro umfasha kubagezaho amakuru mbifurije kugira umunsi mwiza kuri mikoma ari kumwe na Venuste Nshimiyimana.